راديو هجوي جامايكا. راديو هجوي جامايكا يسمعنا في واشنطن دي سي مكيروني مكيان رواندا يكازن جوتي مو يسي مودو تزاماتوي من رواندا موتكم بلا كوري اف ام جانا كانين بيشو يتاتو موروندي ni kumirongo mingufi kumetira u minuwe mirongi stanu minuwe tatu ni mwe na minuwe ni mwe mugihe amakungu iteguriye guhimbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kwishure bitewe n'ubukene irimo muri kino gihe.
Ego ntibyoroshe kubijyanye n'ubuzima bwa misi yose, ukuntu bafungura, ukuntu dushaka kwigisha abana, birasaba kwiruka cyane muragashyiramo ingufu, mugabo amaronderero niyo usanga ari make, bivanye bamwe bamwe amikoro yabo aba ari make.
Abo ni bamwe muri abo batwama. Urwaruka rw'Abanyafurika rugira ku majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Urwo rwaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama. Abantu bitwaje ibirwanisho bishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu bice cya kure muri Repubulika ya Centre Africa. Ufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratangwe gukura abanyagihugu babwo muri Nigeri inyuma ya coup d'etat yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mukanya. Bika dufite muri aya makuru ko yavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bitwaje ibirwanisho barishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cya kure muri Repubulika ya Centre Africa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abagwanya ubutegetsi bagera kuri 20 ku munsi wa mbere w'iyi ndwi barakoze igitero mu mihana yahitwa Diki hafi y'urubibo rwa Chad mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe na Jean Gilbert Bangudu, prefe wako karere. Abasirikare ntibigeze bamenya amakuru y'ico gitero imbere y'uko kiba. Umukuru w'iyo mihana Ibrahim Senusi yaremeje igitigiri cy'abapfuye yongera atangaza ko abandi bantu babiri bakomeretse. Ico gitero cabereye ku birometero 22 z'ikambi y'igisirikare iri muri prefecture yitwa Bamingi Bangoran. Abagwanya ubutegetsi barakoranije abagabo bo mu mihana ya Diki bababwira ko hari ibyo bashaka kubabwira baca batangura kurasa. Abapfasoni n'abana barashoboye kuyanyaga bahungira mu ishyamba. Ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rishasha izo uburenganzira Perezida Faustin Archange Touadera afite imyaka 66 bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta, amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abagwanya ubutegetsi bose basabye abanyagihugu kutitaba amatora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Bagirije Perezida Touadera ko ariko arondera kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose.
Ufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguye gukura abanyagihugu babwo muri Nigeri inyuma ya coup d'etat yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Inkuru n'ubundi dushikiriza na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Igingo ya leta y'Ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'Ubufaransa ku murwa mukuru Niamey n'ingingo yo kugara ikirere muri icyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa. Imbere yaho Ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku murwa mukuru Niamey. Yamara nta kirangaminsi kubijyanye n'icyo gikorwa Ubufaransa bwari bwatanze. Muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashyizemwo abari muri icyo gihugu nk'ingenzi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburayi bahari. Leta y'Ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganji kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cyogenda.
Inzego z'igisirikare cy'Urusiya ejo ku munsi wa kabiri zaratangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abadereva zari zakoze igitero ku murwa mukuru w'Urusiya Moscow. Imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati muri icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Sergei Sobyanin yobora umujyi wa Moscow yatangaje ku rubuga rwa Telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za Ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru. Nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege eshatu za Ukraine zari zagabwe ku mato y'Uburusiya ariko irondo mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero 340 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Sevastopol. Muri Ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo. Mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko Uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye. Ibitero by'Uburusiya mu mijyi ya Ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka byatumye Perezida Volodymyr Zelensky ashimangira ko Ukraine ikeneye intwaro zirasa kure.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar baragiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku vyaha bitanu yakurikiranwako. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021. Hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. San Suu Kyi afise imyaka 78 yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa birimo kugumura abanyagihugu, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare, abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku vyaha bitanu yamara ko agikurikiranwa ku bindi vyaha 14. Nuvuga ko umunyororo w'imyaka 33 yari yaciriwe uzogabanywa imyaka 6. Ivyo atangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga 7,000. Abantu barenga 19,000 n'amajanindwi bari mu munyororo muri Myanmar nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe bizeze gufasha abanyororo batabwa mu mvuto ku mvo za politike muri ico gihugu. Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva ku deta mu mwaka w'2021 ibaye ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe. Nta byinshi bizwi ku vyerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyeshamakuru canke indorerezi batemeregwa kuzikwirikirana.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wese atuwe akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA radiyo yacu. Mukanya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Urugaruka rw'Abanyafrika rugera ku 70 ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa leta z'umunzi Amerika, Washington DC. Urugaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama. Wari rumaze indwi mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo programme iha ubushobozi n'ubumenyi urugaruka rubonwa nk'abayobozi bakazoza, ikanafasha kubongera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo. Umwe muri urwo rwaruka Chancel bamuhaye haranira agateka k'abana mu Burundi yagendeye Ijwi rya Amerika twiganira ibikorwa bamazemo indwi zitandatu muri Amerika.
Icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze kubijanye no kuronka ubumenyi mu bijanye na leadership, uburongozi bwiza. Narashobye kuronka rero ubumenyi mu bijanye n'ivyo by'uburongozi bwiza, ndaronka ubumenyi mu bijanye no kurongora amashirahamwe, ibikorwa abantu bakora mu mashirahamwe cyane cyane haranira agateka k'abana bakwiriye gukora, mbe bo bitangura gute, bo bikurikira iki, ni iyihe migambi mikuru umuntu ashobora kugira. Ego ivyo byose ni bintu raronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza. Ego
nuburyo bwinshi cyane Amerika yaba yashize mu rwaruka rw'abanyafrika umwe aba yashiriwe mu buryo bushika ku bihumbi 25 by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo aze muri Amerika amari yo misi hamasubira inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'abarundi benshi badasubira inyuma icyo kibazo nico twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyene icyo kiva kuki ubona wo kivuga ko
kubwanje novuga yuko umwe wese abafite impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma mugabo kubwanje mbona umenga nti byari bikwiriye kuko ucusanga turiko turabuza amahigwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahigwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cacu
hanyuma ico wize cyane cyane ku mico y'abanyamerika yameza biri umaze hano muri Amerika wagiye muri mu ntara zitandukanye urabona ingene babayeho urabona uzuma bwabo ingene bakora ingene bavuga kumbure bimwe mu bintu byiza wagiye utahanye mu Burundi niwasubira inyuma cyo bari nk'ikintu
ikintu nakunze abanyamerika barihanganirana barakirana mu kudasa canke mu kudahuza kw'ivyiyumviro ego ico kintu narakibakundiye kandi y'abantu batandukanye ivyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro
hanyuma muri rusange impano rufitiye ugwaruka rw'abanyafrika ugwaruka rw'abarundi zoba ari izihe usubira inyuma ubatekerera iki
no babwira yuko nabo bogerageza amahigwe bakiyandikisha ari benshi hama bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu ashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahigwe cyane cyane ku buhinga ngurukana ubumenyi no munsi niho byose byuzuye ego hama jewe nko ku ruhande rwanje ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'abarundi cyane cyane bafite imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahigwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo
koze cyane Chancel bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi muri Mandela Washington Fellowship Program yatangije na President Barack Obama turagushimiye
murakoze cyane
mu gihe makungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kwishure bitumwe n'ubukene irimo muri kino gihe ya miryango isaba ko huboneka abayishyigikira cyane cyane abayironsa ibikoresho by'ishure by'abana ku neza igihugu n'abana ni inkuru ya Terive Leshimir
umwana adasubiye ku ishuri agiye akabonga kanini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazoza kejo ku mwana
abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ishuri rya Amerika bavuga ko babangamiwe n'uko batabona uko abana babo bazoja ku ishuri mu mwaka w'amashuri uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure
nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko atamyikoro myiza mbona afise mu rugo
abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene
kusura ku ishuri n'ibitokoro kuri ubu urabona ni forme zarazimbye amakaye arazimbye ari ku ishuri basaba amahera
ku bijyanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka abavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga yamara bakaba bafise impungenge ko uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuye ko
nta nguvu bafite zo kwiga kubera babavuga ati none ko batoye bacu na kweva hebye nariko rabona ntacho dufi ntacho ndufise cyo hava kigihane kidukurikirana n'icyo gituma narumva bacha bagira ingufu nke mu kwiga
ijuru rya Amerika ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe uvuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira
eko
Ama sawa tarungana na maira yukua uri jemkore isho nyeni. Ama fashe kwee ama kae kore isho ama shakoshi uniform.
Shimi imana Claude numugaba fisu mugore na abana batatu. Yabwiye abakunzi b'ijwi Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko arashima intambwe imiryango imwe n'imwe y'abatwa igeze ko ariko nabo biri uko avuga ko amikoro akiri make cyane kuri imwe muri iyo miryango na cyane cyane ko benshi baba badafise ico bikora ko ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki
ama mu buzima tusabe tubayemo muri karitsiye Ego ntivyoroshe kubijanye n'ubuzima bwa misi yose kuntu bafungura kuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane muragashyamo ingufu mugabo amaronderero niyo sanga ari make bivanye bamwe amikoro yabo abari make
kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira babaserukira mu nzego za leta guhera hasi
nagahombo kanini kuko yutize hari ibintu byinshi by'igihugu tashaka no kumenya kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'utize ni kuvuga iyo umuntu yize akorera igihugu gatera imbere hama gashikiza n'ivyumviro bishobora gufasha benshi batayize
abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronke uburyo bwo gusubira ku mashure n'abahevye babe basubira kwiga
bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango kuko ni imiryango myinshi tifise vuga abari imbere ko bo kenshi boba imbere bakaba mahanga
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganji Imen de Sabushimike ariko nitwabarose ariko Liberate Nchayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze urunani mpuza abatwa Eniproba ubu akaba arongoye komite y'inararibonye yago mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yasiguye ko abatwa bakiri nyuma kuko n'ibiganiro batabyitabira neza bityo n'ibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimo n'ibyo bijanye no kwiga
kwasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa abatwa megasiho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa nakujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo hari amakuru kesha atabashikira iyo atamuntu wabolera arimwo haraho ibintu byinshi bitabashikira
uyo mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere
duze na ruguru ukabaza cy'ama cooperative yo ku mitumba ndakurahiye nk'abatwa bayari twatangwe kubahugura kugira ngo babone neza kwiterambere ari bubwa mbere riraba batekezwa kuri hagorukira kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ibyiyumviro byawe kubera imigambi yawe ufise ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise
iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe rw'igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka amakunga himbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa mu Burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure gusa ibitigiri bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa abangana n'igice kwijana by'abarundi bose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuvagiye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganje wo mu bwoko bw'abatwa Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
dukwite mu Rwanda aho aborozi bavuga ko indwara zigaramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibikomoka ku nkoko bibura ku masoko yo mu gihugu leta y'u Rwanda ivuga ko guhera mu kwezi kw'icyenda izotangura gukingira imiswi n'inkuru twateguriye na Somita Kabuyi hari i Kigali mu Rwanda
ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe hagaragariza mu karyo ibikomoka ku nkoko birimo amagi ndetse n'inyama mu isoko rya Kimironko riri mu mujyi wa Kigali igiti inkoko y'inyarwanda riragura amafaranga 220 cyarahoze rigura amafaranga 150 naho igiti inkoko ya kizungu ryavuye ku mafaranga 90 ubahenshi rigura hagati y'150 n'180 mu gushaka kumenya intandaro y'iki kibazo ijwi rya Amerika ryasuye umubyeyi worora inkoko mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ngo ribashe gusobanukirwa impamvu y'izamuka ry'ibiciro hafi byikubye inshuro ebyiri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge twasanze Kayirango Christina yorora inkoko uyu yabwiye ijwi rya Amerika uko amatungo yagiye amushiraho
bazimpa yarudushwe ntagira kuzorora baza kuzitera urukingo misi yararenze nyuma yuko y'urwo rukingo zitangira kuremba no kurwara no kumanura amababa bakabwira ko biterwa n'urukingo zitaboneye ku gihe ko mbere yuko bazirutera zari zimeze neza ku minsi rwamba kubonekeye rutabonetse byanze bikoze bizigiraho ingaruka urugero nk'izanjye byagaragaye ko ingingo zafashwe nyuma hafi y'iminsi 20 arizo zazizaniye gupfa pombe nk'uko zose ikiraro kiboko 500 nari nateguye mvira mwaho
undi mworozi wororera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba Madamu Yvonne Mukarurangwa watangazaho kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'inkoko zipfa zikiva mu ituragiro
ibindi biracyari mu mishinga no kwigwaho no gutegurwa ntago biratugeraho nk'aborozi cyane ko tuvugana ifite inkoko zifite ikibazo ntago nz'uburwayi zirwaye bose kiba ari cyo mu ituragiro izi nkingo rero bashaka kuzajya baturagira mu terera mu ituragiro byaba ari byiza cyane
uko kubura umusaruro kw'aborozi b'inkoko bigira ingaruka zo kubura amagi n'inyama ku isoko cyangwa akahagera ahenze abaturage bo mu murenge wa Mageragere bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaza ko nubwo baza akamaro ko kurya amagi ariko ibiciro byayo batakibyigondera
urabona nimbo ufite amagi atatu kandi ukaba wari ukeneye ikiro cy'ubugari urayatanga kugira ngo ubone cya kiro cy'ubugari
no kuri radio tujya twumva ngo amagi ni meza uko nanjye ndavuga nti igigigi 5 senkana zambomera amajerekani angahe noneho rero ijana ndi buruguru munyu nzamara n'icyumweru ntago rwose babasha kugura igigigi 5
iki kibazo gishobora gukemuka mu minsi iri imbere nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB muri uku kwezi kwa 7 iki kigo gifatanije n'uruganda rw'abafaransa rukora inkingo Seva Santé Animal batangiye gahunda yiswe Prevent yo gukingira imishwi y'inkoko mu maturagiro kugira ngo zitazongera gupfira ku borozi yabo n'iki kigo basobanura ko umusaruro w'inkoko n'ibizikomokaho ugiye kwiyongera ndetse bikazaruhura imvu n'aborozi bahoraga bajya gushaka inkingo muganga w'amatungo uhagarariye Seva Santé Animal mu Rwanda no mu Burundi Remi Twagirimana atangaza ko iyi gahunda izongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo Twagirimana yizeza ko izi nkingo nta ngaruka mbi zigira ku buzima bw'abafungura ibikomoka ku nkoko ngo zimaze igihe zikoreshwa mu bihugu by'i Burayi
inkingo rero ko zikoze ku buryo umushwi ukingiye ku munsi wa mbere urukingo rudashaka kugira icyo ruyitwara kandi nanone ni urukingo rushobora gutangwa rukaba rwafasha mu buzima bw'umushwi wose kugeza igihe cyose urangiriye hari imishwi itanga inyama ibaho iminsi 45 iyo woroye inkoko umushwi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 45 ubushobora kuba wabaga nanone ku nkoko zitanga amagi kubera ko zo ziba igihe kirekire hari igihe dukora boosting nukongera ubudahangarwa kuzamura tugenda tufata nk'iminsi runaka yo kuzamura ubudahangarwa kubera yuko rwarukingo ruzamara igihe kirekire
leta ivuga ko gukingira mu maturagiro bizafasha aborozi kwirinda indwara zajyaga zihitana nk'uko zirimo gomboro ndetse na muraramo umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubworozi Solange Bituze avuga ko iyi gahunda nshya igiye kugabanya impfu z'inkoko
ubu rero cyo iyi gahunda se kudufasha ni ukugira ngo za ndwara zose zajyaga ziteza ibibazo mu borozi zikingirwe zikiri mu maturagiro hanyuma imishwi tuzajya duha abanyarwanda igende yamaze kubona ubwirinzi nk'indwara ya gumboro iyo igezemo ngira ngo abantu bivuze ije itwara 100% ry'inkoko zose ndetse na Newcastle disease iyo zije ziratwara rwose 100% ku buryo byabaga ari igihombo umuntu hari abafamasi twigeze tugira ugasanga umuntu afuje nk'inkoko 10,000 ariko nibamara kuhakingira kuzajya ziza zikingiye tuzaba dufite amahirwe yo kuzitaho
gutanga imishwi ikingiye ku borozi b'inkoko biteganyijwe gutangira neza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka 2023 nyuma yo guhugura benshi bazakora uyu murimo Asunta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Unaho ni cya gihe cyo kwashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye izaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemo umunsi umwongezi wacu Thomas Kamirindi aravuga ku gihe rusansuma yatanguriye muri Amerika.
Mutaneza ku itariki ya 2 ukwezi kwa 8 1790 ibarura ry'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya mbere na mbere ryaratangiye ryamaze amezi 9 ikaze mu kiganiro Amerikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye koko igihugu ku itariki ya 17 y'ukwa 9 1787 itegeko nshinga ryayo rimaze kwemezwa burundu na leta 13 zari ziyigize. Rivuga ko umubare w'abadepite bahagarariye buri leta mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress uzajya ugenwa nyuma y'ibarura ry'abaturage rizajya riba buri myaka 10. Itegeko nshinga ryasobanuye ariko ko ibarura rya mbere na mbere ryagombaga kuba bitarenze imyaka 3 ikurikira iyimikwa rya Congress ya mbere na mbere. Abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'iyi Congress ya mbere na mbere barahiye ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Ibarura ry'abaturage rero ryabaye umwaka umwe n'amezi 6 nyuma yaho. Ryatangiye ku itariki ya 2 y'ukwa 8 1790, ryamaze amezi 9, ariko ryagombaga gutanga imibare y'abaturage yo kuri iriya tariki y'ifatizo ryatangiriyeho. Ryayobowe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thomas Jefferson. Muri iki gihe ibarura ry'abaturage risigaye rikoreshwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare The United States Census Bureau cyashinzwe mu 1840 kigenzurwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibarura ryo mu 1790 rya mbere rero ryari rigamije kubona ibisubizo bitandatu: kumenya abazungu bafite ubwigenge bari mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko kujyana hejuru, kugira ngo guverinoma imenye amaboko yo gukora mu by'inganda n'igisirikare; kumenya abazungu bafite ubwenegihugu bari munsi y'imyaka 16 y'ubukure; kumenya abazungu kazi bari bafite ubwigenge; kumenya abandi bantu bari bafite ubwigenge nk'abacakara bari barahawe ubwo bwigenge cyangwa se barabuguze; no kumenya umubare w'abacakara. Ibarura ryatwaye amadolari 44,377 y'icyo gihe, yaba angana n'amadolari 1,538,616 aho tugeze ubu. Ryagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite abaturage 3,329,326. Barimo abacakara 697,624, ni nko kuvuga ugereranije 20% by'abaturage bari bafite ubwigenge bose. Ijwi rya Amerika. Nta barura ryabaye mu gihe cy'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Iryaherukaga itaratangira ryabaye mu 1860. Iryakurikiyeho ryabaye mu 1870, intambara yararangiye. Mu magambo make rero, buri myaka 10 nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ibarura ry'abaturage kuva mu 1790. Ibarura rya nyuma riherutse ni irya 2024, ryabaye mu 2020, nubwo rubanda bari bugarijwe kandi benshi bicwa n'icyorezo cya COVID-19. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kivuga ko kugera ku munsi w'ifatizo tariki ya mbere y'ukwa 4 2020, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite abaturage 331,431,281, barimo abirabura 46,900,000, ni ukuvuga 14.2% by'abaturage bose. Abaturage bose biyongereyeho 7.4% ugereranije n'ibarura ryo mu 2010. Imirimo yose ijyana n'iri barura riherutse ryo mu 2020 izajya kurangira mu mpera z'umwaka utaha w'2024, ritwaye amadolari 16,700,000,000. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njoti kwenye mwaya duteza matuki ahani ho igani ya vidachu ila njiri ye tura bashimi chaneko mwahise mgo kukulikia na ijwi ya Amerika tura shimi kandi na bagenzi bachu bose bagenzi ruhala mwini vigani ilo Nadia Taha niwe ya du fashije kubashikiriza vigani ilo kuri mikro mwari kumwena Andre Frederic Mwundikije mungira mahoro ahomuni hose